Mwaramutse inshuti mwese muduteza amatwi muri iki gitondo mu kiganiro cy'umuziki muri iki gitondo turi kumwe n'umuririmbyi w'umurundi yitwa Bizimana Abubakar azwi ku izina rya Sat B tukaba twashaka tuganire ku byerekeye umwuga wiwe wo kuririmba imbere ko tuvuga iby'umwuga ibyerekeye kuririmba byakujemo gute byakujemo ryari
kuririmba nuvuga yuko nakuze numva abantu baririmba mura numva radio igenino byanjemo birashika gushikaho ntangura kuvuga ni kuki nanje ntobikora rero umwaka w'2001 niho nanje niyumvira kwandika indirimbo yanjye ya mbere ndayandika mu 2002 mu 2003 ndayisohora muri studio ya kera yitwaga MRM studio yakoreragamo Romeo Production nuko nguko aho niyo nahereye urugendo
iyo ndirimbo ya mbere yitwa ngo iki
yitwaga nawakilisha
kubatuma igiswahili mu kirundi wabisigura gute
kuvuga ndahageze
ukuririmba kubigira umwuga byakujemo muri uyo mwaka canke imbere yaho imbere kusohora iyo ndirimbo ya
2003 niyo nagiye muri studio ariko kuyumvira ninje nangure kwandika ni gute bikorwa ari mu 2001
hanyuma uwo muziki wawe uvuza ufite umuziki wisangije byo no kwita nka style yawe canke hari abandi baririmbyi woba ugerageza gukura ko uburyo uririmba
style ndirimba ni style moderne izi zisanzwe abantu basanzwe baririmba ni kuvuga style ziri kumwanya zigezweho ndetse ko rimwe na rimwe ndacishaho na culture yacu bivanye na nuko nushaka kubikora
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro cy'umuziki aho uno munsi turi kumwe n'umuririmbyi w'umurundi Bizimana Abubakar azwi ku izina rya Sat B turiko turavuga ku byerekeye umwuga wiwe wo kuririmba imbere ko tubandanye iki kiganiro reka tubacishirize ko imwe mu ndirimbo ziwe yitwa Nyampinga
sina kubona uri hevidere warananutse n'ugishyira uturaso ku mubiri ndagira ngo mbwire story yawe wenda burari cyo nagufasha umuntu wawe ngahora ngurarishwa mbwira
ntukibitse gatatu Petero yihakanye Yesu nivyo yangiriye wa mwana ibi nibiki koko ko vyanse ko nubibagira ninde yo munyibangisa odna Kabiri yuririnde ki zimirwa zikimezwa oh mama ayaminga wiga wiki wiki onaba sana onaba
Radio Ijwi ry'Amerika I Washington DC tubandanya kuvugana n'umuririmbyi Bizimana Abubakar azwi ku izina rya Sat B w'u Burundi. Amakuru dushikira aratubwira ko babashize mu bantu bazoja guhiganwa ku ronka agashimwe ka Kora Awards ibirori bizobera I Windhoek mu gihugu cha Namibia mu kwezi kuza ntihenzangira ni tariki 20 nivyo zo kwa gatatu.
Ego me.
Ku tariki 20 zo kwezi kwa gatatu I Windhoek ku mugwa mukuru w'igihugu cha Namibia. Ayo makuru mwayaronse iyo nkuru nziza mwayaronse ryari mwavyakiye gute?
Inkuru nziza twayaronse mu kwezi kwa mbere umwaka wa 2016 uretse ko twari twamaze kuvuga kudushikana ibikorwa byacu hariya muri Kora Awards kugira ngo bitorwe twabinyeho mu mwaka wa 2015. Inkuru yaje kudushikira mu kwezi kwa mbere 2016 yuko twahiswemo ngo tugende guhiganwa n'abandi guserukira igihugu cyacu cy'u Burundi mu mahiganwa ya Kora Awards muri Best Male East African kuvuga muri bimvi y'umugabo yakoze neza cyane muri East African aho tukaba duhanganye na Diamond na Eddie Kenzo cyo kimwe n'abandi bo muri Eritrea Uganda n'ahandi.
Mwabyakiriye gute?
Twabyakiriye neza byari byishimo kubona twahiswemo ngo duserukire igihugu mu gutangura kuririmba nimba nibuka neza nicyo cyari kivugo yuko umunsi umwe zoserukira igihugu cyanjye mu mahiganwa mpuzamakungu sinziko ushaka kumvira indirimbo yitwa Bujumbura so na iso mu 2010 ni nako nabivugaga nti umunsi umwe zoserukira igihugu cyanjye ndacyerekana yuko atari igihugu kibi nerekana yuko atari igihugu cy'amasasu gusa n'ibindi ariko ari n'igihugu cy'umuziki umuziki uravuga inanga zikavuga na cyane cyane
imbere ko tubandanya reka dushire ku iyo ndirimbo uvuze Bujumbura so yacuraranzwe n'umuririmbyi Sat B.
Are you ready? War of SK Coast. What's up, my bro? Imani kuri vyayo. Henry bro. Keep friends with Kao, yeah.
Don't worry. Yo, Sat B.
Yes, baby.
Kumbo nubabaye. Inde ya gushabuje.
Nabis.
Umabaje ni iki.
Oh, 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 oh. Facing gold. Yabu tenzi mbere igihugu cyanje Burundi ugere kure Hey, Burundi ni tadawe, Bujumbura mama, dakole bikorinka, hirya nino bigashinka, aba Babiloni bo hirya mabo bagaponda, bacha kwita ndora nitwa Sarabi, beshi muri mwe mavuga ngo satellite, kandi kugira mumenye nuko mwamaje kumvishwa rya ndi konda ririma, ikinangaza, nuko hari bamwe, bashaka kwigira komba Shuka mama wanje ya mbyayanzi Iye baba mama wei Baki bagira Yukwari mana yonjine Hintangu buze
mutima ishira umuntu hejuru cyangwa ishatse kamukorora ewe burundi zo gutetsa imbere ndabikishije mu muziki ntacu nayihaye ko ku mwana w'umusenzi nazo kwigira b'umushenzi kuri iyi si navyo kwirata kuko turi munsi munsi y'izuba hako kwishyira hejuru uhashirwa n'abantu ni umujambo ry'imana biranditswe mana fasha ume ubwitonzi n'ubukerebutsi unkure muri iyi mpunzi Kenzi nari mfise benshi baranchitse zo guteza imbere naho bose bonye nka
yuri mu rugendo nk'urwo ndimo uhura na byinshi
Radio Vida America i Washington DC tubandanya ikiganiro n'umuririmbyi w'umurundi Bizimana Abubakar azwi ku izina rya Satbi akubyerekeye umugabo wo kuririmba nuko yahiswemo kuja guserukira Burundi mu ihiganwa ryo kuronka ubushimwe ku bacuraranzi b'umuziki Kakora Awards ibirori bizobera mu gisagara cha Windhoek mu gihugu cha Namibia ku itariki 20 z'ukwezi kwa gatatu hanyuma umuziki wawe bona ufise abafana benshi bagukurikira nimba ufise benshi nikiye cyo kwigutandukanya n'abandi baririmbyi kuvyerekeye ukuririmba
nkora umuziki wa new generation nkora umuziki urunganwe rusha kuba nkora uwo muziki ni kuvuga yuko nkora ipiyano cyane n'urunganwe ni kuvuga imyaka 20 kuduga cyangwa kumanuka ku bwanje abafana barahari ya mu bihugu byombi ndasa abafana mu Rwanda ndasa abafana iwacu mu Burundi ndasa abafana muri Tanzania n'ahandi muri diaspora kijya nina Burundi baba i Buraya n'ahandi nuko
muri iki gihe uri i Kigali mu Rwanda makuru adushikira nikihe cyo bacatumye muva mu gihugu
icyo cyaratumye Jesu bibimva mu gihugu ndagisubiremo nta muntu yankurikirana ntaki nta na kimwe ariko nuko harageze igihe tutaronka concert nimwe harageze igihe company zitwugarira harageze igihe duta amakontra yacu twari dufise nka por exemple contra ya Iko Iko Chizaron contra yahagaze kubera ibintu bizyabaye gato mu gihugu twaciye duhitamwo kuja kuronderera handi turabe ko tutotumwanya nuko twohahira abana twosumira abana bacu bagaburira kwasitse ubushombo.
Radio Ijwi ry'America i Washington DC mbere ko tubandanye ikiganiro n'umuririmbyi Satbi reka tushire ko akandi kamwe mu ndirimbo yacuraranze kitwa Generation Moto Moto.
Generation Moto 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 Generation Moto Moto Give me Titi Nakulobate Give me Titi Give me Titi Nakulobate Give me Titi Moto Moto Generation Moto 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 Generation Moto Moto Give me Titi Nakulobate Give me Titi Give me Titi Nakulobate Give me Titi Wangie yuko so awakaze chane Minazi wanyu so kini nkurane Mbega nivyo mumuliza baby Murugo wanyu harimza zikaze Hariko nujirichi wazu jewe nitwa satura Satura mabafle Wanawe kigali mbotu vjime nina we baby Hai Hai
ibyishimo guhura nawe iri joro nirisanzwe nyegera 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 nyega nyega baby ini moto moto generation moto moto ini moto moto generation moto moto give me chichi kuno bate give me chichi yo give me chichi kuno bate give me chichi yo ini moto moto generation moto moto ini moto moto generation moto moto give me chichi kuno bate give me chichi yo give me chichi kuno bate give me chichi yo give me chichi nda kuma momiti give me chichi I go give my money too give me chichi yo I'm in love with you baby achana na wale 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 never zaidi yao na he want you because we not to jani hutare Mane baby, oh 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 oh. Eba, tako ni hatali, mana na mi na kubali. Oh, tako ni hatali, ataka bosa me kubali.
Ata sa tibi a me kubali, a me kubali sana me kubali. Yeah.
Ini moto moto generation moto moto
moto.
Ini moto moto generation moto moto
moto.
Give me chichi kuno bate, give me chichi yo. Give me chichi kuno bate, give me chichi yo. Ini moto moto generation moto moto
moto.
Ini moto moto generation moto moto
moto.
Give me chichi kuno bate, give me chichi yo. Give me chichi kuno bate, give me chichi yo.
Moto
moto generation moto moto give me chichi kuno bate give me chichi yo give me chichi kuno bate give me chichi yo moto moto generation moto moto generation moto moto give me chichi kuno bate give me chichi yo give me chichi kuno bate chichi yo
Radijwi ya Amerika Washington DC tubandanye ikiganiro n'umuririmbyi w'umurundi Bizimana Abubakar azwi ku izina rya Sat B. Umwanya dufise si munini cyane yaratufise umwanya munini cyane twari kubandanya tuvuga byinshi ariko nashaka ndababaze kubu nubuhe butumwa muha nk'ababumviriza n'abakunda umuziki.
Abumviriza bose Sat B muno mwanya nabagira baduteri nege muri iyo higanwa n'ikintu cyane kuko amatora arabandanya. Rero bagerageze baduteri nege tubabwire uko batora mu gutora awards urinjira muri message isanzwe uri buraya cyangwa hose Chris ukinjira muri message isanzwe ukandika kora 13 ugashyirunyiga kuri please abikane 3 98 2004 ni kuvuga winjira muri SMS isanzwe ukandika kora 13 ukarongiga kuri please 2023 98 2004 nuko kugira mu dutore abarundi n'abatara barundi abantu bose bakunda East Africa abantu bose bakunda music ya Africa bagerageze baduteri intege baduhe courage twari ko twopresent igihugu cyacu Burundi neza n'ikiba cy'ubuzima kivugwa nabi ariko bamenye yuko ni igihugu cy'u Burundi gifise abana bafite impano abana bogerageza gusurukira igihugu cyabo yaba mu mupira yaba muri basketball yaba muri music ko tubikora gerageze duhe isura nziza igihugu cyacu cy'u Burundi igihugu cyatwibaruse igihugu twasanzeho igihugu cyoshigaho
mu gusezerana akabazo na nibagiye no babaza nihe migambi mufise mu bihe biri imbere ku byerekeye gutera muje imbere no kuronka abafana kurushiriza no gukomeza muziki wanyu
kiwanje mu minsi iza cyane n'ubu ndawuharira mu rwego rwa Africa nimba koko Jesus B uno munsi ishobora kujya muri Kora Award ahiganwa n'abandi baririmbyi bo muri Africa ni ukuvuga yuko muziki wanjye ku rwego rwa Africa ni ukuvuga ko shaka neza cyane abanda baririmbyi n'abakiri inzira proje nzise no gucira inzira abaririmbyi no gucira inzira abane batoya abandi kugira ngo tujane muri urwo rwego rwo guserukira igihugu cyacu mu rwego mpuzamakungu ikindi rogerageza aho ndi naho ndaja ngoma mu Rwanda gusa ndagenda n'ahandi ndagerageza kuraba no kwiba ubumenyi abandi maze ubwo bumenyi ni nabumenya bwo bushikirize abantu b'iwacu nabo gutera imbere ikindi novuga nuko ngiye kubasohorera indirimbo zitandukanye iyi nitwa African Girl n'umukobwa wa Afrika umukobwa w'imico vuba cyane ibintu bizosohoka murakoze kudushyigikira fans at Satura hose Australia handi hose murakoze cyane respect
murakoze yari umuririmbyi w'umurundi Bizimana Bubakar azwi ku izina rya Satbeat ariko turaganira mu kiganiro cerekeye umuziki uno munsi turagushimiye kuri iki kiganiro
turabashimiye namwe ku mwanya mwaduhaye wo gushikiriza ibyiyumviro n'ibyifuzo byacu nk'abana b'u Burundi bafise vision y'u Burundi bw'ejo hazaza murakoze cyane
reka dusezeranire ku ndirimbo yiwe indirimbo yitwa nyandika mu kiganiro twari dufise cy'umuziki uno munsi dusubire twibutse ko twako tuvugana n'umuririmbyi Bizimana Bubakar azwi ku izina rya Satbi umuririmbyi w'u Burundi
murakoze
Nyandika mu gitabo cy'abakunzi bawe Naje ndakwemereye sinzo siba nahimye Nyandika mu gitabo cy'abakunzi bawe Naje ndakwemereye sinzo siba nahimye Uwihe bigoye Shakaga, ni baba yiwangi kwere kwa Wangu tayi na kanuka Micho gitu mamona wama wifu mbeleje Awa hungu twa madukura bibi Kukinge sozu kuhemuka Uhemuki unomusi Ujakabiri na weba kabigusu Nyakisa mugita uchaba kunti Yeah.
mana uri hehe ndakwiture aha banje bakwaye aha bawe bakwaye mazu nkize mazu dukize Tana munda gano viva kie Tuko tu iwa tatu Ada tana munda gano Uba yeho kuberandi ho Nanjendi ho kuberuri Chumu yiki kumbutu muteka no muanje no mujanje Masogo kuru wara ya masi inesa hitu guindi Aho harike Ivyombo nubu inesa hitu guinavi Kandi niko imese Yesu ishwe kugiri chumuro Javana babanu Uo murimiwe Yo waziriki Gira man Man Igihe zo kubona Zo kubaza Ichawarundi wazira Barari zara Bakairigwa Kanda tangia zibuze Vanu mye ni mumere nga yuda Ni mumere nga yuda ya kuzumani Subira wire kane yo ine muro ya nemiti maya barundi abarundi wafisivyo wapa arabibakiye tuko turi watatu badatana mundagano bibakiye tuko turi watatu badatana mundagano Kandi bishira umwanya Icyo dufa na gisumi Icyo dufa Abuziki ngo dusenyere ku mugozi umwe Urya twese twari bamye Mana garukira bawe Ubereke icyatsi n'umuro Ubereke icyatsi n'ikibi Kera umwami yarubaha Abagabo ariko n'umunsi Karuta kandi karakamira yo 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 yo
Abarundi tufiki tushakubumwe na mahoro
Abarundi baridoka bifanye nivyo mbona Akahengwe kisaimye kangana n'iminsi mirongo ine Ikarema mana subira wirekane Ukutakine muro yawe Tatu, badatana